mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ikenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa gatanu muri 2017 mwiriwe neza nshuti mutangu ino ndwishasha muri kumwe natwe muri rya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane ni nahazwe
hari igihe uzira gusanga nkuru ziguzuye icyo gihe nk'umubyeyi yafite imbanyi arashaka kugira ingorane nimba ikamwitana kuko atishe kwa muganga bw'inyarutse.
Numwe manyagihugu muri commune Musigati ntara ya Bubanza avuga ko ibazo c'amabarabara mabi atorohereza iyo bashaka kuitura muganga bikora kuruzi canke kubundi buryo. Ino nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no mu makambi mbanze ndabwire mu make ko kuri uno wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda hatanguye indwi yo gutanga intunganiriza atakanenge abitura amakoperative atandukanye mu gisagara cya Kigali. Ino ndwi yatangurijwe mu karere ka Nyarugenge abanyagihugu bitura amakoperative atandukanye bayazeni ijwi rya Amerika mu birori byo gutanguza ino ndwi yahariye amakoperative. Bavuze ko amakoperative bayarimwo ari kuravye usanga inyungu nyinshi ari za banyene amakoperative. Ino nkuru duke umunyamakuru wacu i Kigali Eric bagira ubusa twaza kwigaruka ko ku byo burambuye mu makuru yacu yo hanyuma. Akanama ka ONU kajeje umutekano katumye ko inama rukoko makuru wa kabiri ku bibazo cya Korea ya ruguru yongeye gutera misile kuri uno w'Imana. Leta z'umwe za Amerika, Uyapani na Korea y'Epfo nivyo vyasavye iyo nama. Kugibiro vya perezida hano muri Amerika, White House, misile yaraye itewe na Korea ya ruguru yarikwiye gutuma makungu afatira vyihuta ibihano kandi bikomeye Korea ya ruguru. Ambasaderi Nikki Haley aserukira Amerika muri ONU ku ruhande rwiwe nawe yatangaje ko iki ari gihe cy'uko amakungu yiyunga hagatanga ubutumwa bumwe bw'uko iyo nyifato ya Korea ya ruguru atawo yihanganira. Ibihugu nk'u Buyapani na Korea y'Epfo navyo ne vyateye ivyatsi ico gikorwa ca Korea ya ruguru. Perezida Vladimir Putin Burusiya ahari Beijing mu Bushinwa mu nama mu majambo make yagize ati nduguruye twa mugina inyifato ya Korea ya ruguru iteye amakenga n'impungenge ndugaye twa mugina. Ibikorwa byo kurondera mukuru mushasha w'iro vya FBI bijeje gutohoza ivyaha muri Leta z'umwe za Amerika birabandanya. Akazosubirira wahora birongoye James Comey yakuye muri ayo mabanga mu ndwi heze na Perezida Donald Trump. Leta Amerika itangaza ko imaze kwiga amadosiye abantu 8 muri ico kibanza kandi Trump yatangaje ko uzosubirira Comey ashobora kumenyekana imbere y'uko agira urugendo rwa mbere mu mahanga nk'umukuru w'igihugu kwa gatanu w'indwi. Ijwi Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rubuga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugihere mu vy'umutekano. Umuntu azwi ku izina rya Basabose yaratoye ikiziga mu gatondo kejo kw'Imana hafi kiraro co kuruza impongora kigabura mutumba wa Masari na Mpishi ya commune Musigati ntara ya Bubanza. Habajeje intwaro muri iyo commune bavuga ko uyo muntu yishwe atemaguwe igihe c'isaha nka zitatu z'ijoro ariko aratahavuye ku isoko yo mu ruce muri commune Rugazi ahasanzwe arangurira imirimo yiwe ya misi yose. Umuhanuzi wa mustaneri wa commune Musigati ajeje ibibazo vy'imibano n'iterambere Hakizimana Silas abwiye ijwi rya Amerika kw'amatohoza kugira ngo bamenye imvo y'upfugo uwo muntu aza yatanguye. tukiringa humichungararo ya kogache kampongora tukwabwira ko ubukene bw'ibarabara rishika ku ivuriro rito y'Imasare riri muri komini Musigati ntara ya Bubanza buteye ingorane nyinshi haba ku banyagihugu bagivuriza koco kimwe no ku bakozi baryo nko ku ruhande rw'abakozi bahura n'ingorane zo gushikira imiti n'ibindi bikoresho bitoroshe ku ruhande rw'abanyagihugu nabo kwitura muganga biragoye akenshi bakikora ku nzuzi canke bakikora kuri ruse haba niha ivyinshi kuri no nkuru n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse.
Zimwe mu ngorane abanyagihugu bo muri zone Masare ya komine Musigati bahura nazo mu kwivuza n'urugendo rurerure bagenda n'amaguru kugira bashike kwivuriro rito y'Imasare aha bavuga ko iyo habari ibarabara bo kuyunguruje ni pikipiki cyane ni modokari ubwo bukene bw'ibarabara rishika kuri iryo vuriro bubatuma bamwe bagenda ibirometero bishika 10 aba banyagihugu bavuga ko bagira ingorane cyane igihe habonetse indembe kuko baca bikora ku nderuzo iyo nayo bakabona ko itarikwiye kubigikora muri kino gihe bafatiye ko uturere twinshi two mu gihugu twashikiriwe n'iterambere mu buryo bwo kwiyunguruza aba ni bamwe mu banyagihugu bayaze n'ijwi rya Amerika
ino twivuga ko tubangamiye cyane kubona abanyagihugu bakibana yagutera umuntu mu nderuzo hari igihe uzira gusanga nk'uruzi guzuye icyo gihe umuvyeyi yafite imbanyi ashaka kugira ingorane n'imba ikamwihitana kuko atishye kwa muganga bw'inyaruzi ko bugize amahirwe kwa muri shikiriye mwo tuvugira imbere
aho rero ambulance iyo habaye nko mwijoro habaye ngorane zihambaye bicabisaba yuko umugwagira ingorane zimwe zikomeye kuko no mu ijoro nta ni moto yohaza nta n'umuduka kuko ibarabara riribi
ati twebwe tiko turibaza ubwo ntabwo leta yaba yatwibagiye ko tubona mutundi turere ahantu bahakora neza amabarabara kaboneka ariko ino ntagiye ibarabara na rimwe rihaboneka cyane yumva ko leta yatwibagiye ahubwo iragerageza nyaboneka ari hagatima mpembere twibuke dushyire ku rugero nk'uko ishyira kw'abandi
umugwayi adashoboye kuvugwa ku ivuriro rito y'Imasare bisabwa ko aterugwa ku nderuzo nk'ibirometero hafi 10 kugira ngo ashikanwe aho ruse habaniha ishobora gushika mu gisagara cyo muri zone Kayange bamwe mu banyagihugu bamaze guhura n'iyo ngorane bavuga ko bahatswe kwasiga ubuzima uyu numwe muri bo
naciwe narikize kuba nakwaye kushikaho ngo ari ngwari njikana ni Bujumbura no kuvuga byarahatswe yuko mpfa byatswe kanzu una kuko urugendo rwari rurerewe kuko barinda kontero bakonteruzi bijanye nuko mbona amaraso je yari yakana kandi nabandi birabagucyo hariho abaheruka kuja kwa muganga bagwaye bo mu rugo rumwe hama rero abo onya harabaye ingorane cyane no kuvuga bava aha ku musozi wa Ndava hejuru yo mu Masare bagwariye rimwe cyane hama rero byarabagoye cyane kugira ngo babasehe arindwi baza barajana umwe bongera bagaruka bajana umwe bongera bagaruka ni ukuvuga bahereye nk'isaha 11 babasehe kugera saa 3 y'ijoro numva rero aho iyo hari kugira ibarabara ambulance yari gucyashika ikatsibajanira rimwe ngorane rero zikabanye
ku ruhande rw'abakozi bo ku ivuriro rito y'Imasare nabone ntiboroherwa gukora akazi kabo aha ni mu gihe bavuga ko bahura n'ingorane zo gushikira imiti iyo nayo ikabikwa mu karere k'ubuvuzi ka Bubanza aho iryo vuriro ritwagwa amakuru dukura kuri iryo vuriro abandanya avuga ko imiti igeregwa ku ikinga canke ku ipikipiki kugira ngo ushobore gushika ariko naho kubwo ubukene bw'ibarabara n'ipikipiki birashika bakayibura bikaba ngombwa ko ibashikira ije yikorewe ku mutwe ingaruka ni kubagwayi uyu mukenyezi dusanze hano ku ivuriro avuga ko bishika bagasubira inyuma batavuwe kubwiyomvo yo kunguruza imiti
barashobora ngaha bakaza kutuvura bakarindira nk'imiti kugira ngo dushikire hari gihe ko nk'atibatuvuye imiti igahebura ukabura uko ntinyaruka gushika bakaturindiriza ati ni murindire ati imiti iratinza gushika tigeze no mu nzira hari gihe tubona bwije tukasha tutubwa nka tukaheba tukavamo tukagenda titurindire ya miti tukongera tukagaruka bukeye kuko hari gishika ku mugoroba tutakirindira abantu bwamaze kwira turavyo dushobora kuja kure imvura nkiguye hoho kugira ngo ishikino duca ruburundi rwego
nubwo biruko abanyagihugu bavuga ko ku ruhande rwabo bakora ibishoboka kugira ngo banagure ibarabara riva ku mugwa mukuru wa komine Musigati rishobore gushika ku ivuriro rito y'Imasare aha bagasaba intererano ya leta
nako kabarabara kari ngaha katuje twebwe abanyagihugu kuba padiri bashya bagisika ngaha mu Burundi nabona turakora turarondira iterambere mugabo tukaribura kuko nta na hamwe habiterambere hatari barabara twaba dukeneye cyane yuko mwosobora kudusikira imbere mukarabati hajya mu Masare murahabona ukuntu hari ariko ibitaro mwarabibahaye ati mugabo babuzi barabara ati nizo ngorane bafise ati kuko nta terambere na rimwe risobora kuhaba atabarabara dufise
Musitanteri wa komine Musigati Jean Bosco Nduwimana avuga ko iryo barabara rigoye gukogwa ku buryo bwa komine kuko risaba uburyo bwinshi. Icyo yemera ni gusanura ikiraro cyo kuruza impanda haheze imyaka itatu cyarabomotse kugira ngo rusehaba niha ishobore kuzoronka ayica n'ugushika ku ivuriro rito y'Igimasare. Nubwo bizosaba ko ifata urugendo rurerure.
Icyo kiraro rero nicyo twashize imbere kandi hariho n'abanyacyubahiro benshi batubwiye yuko tumaze gutangura bazodushigikira bakadutera ingufu. Turizera rero neza yuko mu minsi ya vuba icyo kiraro tucubaka hama uruja n'uruza baba abagwaye ku iryo vuriro bashobora umudugu ushobora gushika kubatora kugira ngo banyaruke ku bitaro bifite ububasha kurusha iyo centre de santé ngaho. Urumva rero n'umugambi dufise twashize mu yindi migambi yihuta.
Twibutse ko komine Musigati yo mu ntara ya Bubanza iri mu makomine afise ubutare bwinshi. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse, uretse rero ico kibazo co kwivuza abanyagihugu muri ayo mazoni ya Musigati na Muyebe muri komine Musigati ntara ya Bubanza baridoga ko bashikira ibidandazwa bimwe bimwe bibagoye ko ico kibazo cibarabara. Inkuru twabakoreye kwa gatanu janye n'ico kibazo cibarabara ico kiriko kirica kuvyerekeye urudandazwa mushobora gusubira kwiyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Unaho tuje hagati y'igihugu cy'u Burundi abarimye mu ntara ya Gitega bavuga ko ibitegwa mbumba rugo biriko biragenda kagirire bigatuma ibiciro by'ivyo bifungurwa bizimba uko ukeye uko bwije. Mu buyobozi bujeje uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega baremeza ko ivyo bitegwa biriko birahebwa, ariko imvongo nuko abarimye bijuka ibindi bitegwa bishasha nk'umuceri. Ivyinshi n'umunyamakuru wacu Fidel Antoine Sabimana.
Intara ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi iri mu ntara kama ya Kirimiro. Ni intara ifite kahise gakomeye mu kurima ibitegwa mbumbarugo, ibijumbu, imyumbati n'amateke. Muri kino gihe ugiye mu isoko rikuru ryo mu gisagara cya Gitega, ivyo bitegwa nivyo bizimvye gusumba ibindi bifunguko. Abaguzi twahuriye muri iryo soko bo bavuga ko bagiye kubura ayo bacira nayo bamira. Aba ni bamwe mu bakenyezi twahuriye mu soko nkuru ya Gitega.
Tubaho nyine Imana niyitwitungira tuza turarya nabi nabi, none ko ibiharage twateye byumye, ibigori twateye hamwe hamwe ahetse byagumye uko nyene kubera izuba. Uduca turya amasombe utwo dusombe
ubuye ibijumbu bine bigugwa inoti y'igihumbi. Uvise umuryango n'imiburiburi wagura ibijumbu by'ibihumbi bitanu naho nyene koba kudebereza. Emwe ubu uye nta kintu na kimwe kihari barya kuko n'isombe n'umwanya bavuga n'isombe zatsinze kubera izombe zora zikugwa amajana abiri buzigetse ku majana atanu.
Aha inzara irimo ko twica ngaho Igitega, aha n'umwana turyamikisha inkoni. Nukuru uonye na wagira majana tano, na kijumuro haki haki jumana. Ubufu ubugeza kuchaviri, hivi haragia ni cha tano. Ahanani kinu lakime dufise tuchikorako. Umuombati kilo na majana tandatu. Hivi lai kilo na tandatu ni tano. Umuombati kinu lakime dufise tukirukirako. Aha inzali moku tukui chanukuri. Tushikiri rugwe boboe jula hugo batugaruki. Vivahe yeko na mmisozi imirima itagikonda. Barima wakarima rimu. Mutuwa tujumu tupamu yandi mwende mihingo. Bagatabatera bazabaraza ico gituma bizinze.
Deni nibigira jeje ubwiza imbuto z'ibitegwa mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega aremeza ku bitegwa mu mbarugo byagabanutse ku rugero runini. Deni nibigira aratanga zimwe mu mvo zatumye bigabanuka.
Icatumye ivyo bitegwa bigenda harabaye igihe bijukira ibitegwa bishasha nka bijya bintu vy'ama hybrid avye bintu vy'ama hybrid muraze yuko ahandi utabibika ku imbuto bica bituma rero batashobora kwibikira imbuto z'ibindi bitegwa bahora barimo kubera hybrid uyiteye uca utegerezwa kuguma ugura izindi mbuto zivuye hanze.
Iyindi mvo Deni nibigira atanga nuko imyonga yose bayiteyemo igitegwa cy'umuceri kije vuba.
Harageze igihe usanga umwonga wose bawuteramwo umuceri ugasanga n'ahantu hatagazuye bariko barahatera umuceri. Ubu rero turiko turakosora tubabwira tuti ntimworima igitegwa kimwe gusa, harya handi mubonye huma pfuma muhatera nk'ibijumbu. Kuva na kera narindi nico gitegwa mbumba rugo nyamukuru mu bantu bato bato. kuruta nuwa mchezi.
Na wawili gucho, Denini Bigira amenyesha ku ikigo ca leta kijejwe ubushakashatsi muri imyi izabu catanguye umugambi wo kugarukira ibitegwa mu mbarugo.
Ikigo c'ubushakashatsi bita izabu giherutse gushiraho umugambi wo kugarukira ibitegwa kama arivyo nk'amateke nk'ibijumbu n'ibindi bitegwa kama vyari vyarahebwe kugira babigwize mu ntumbero yo gusubira kubiha abenegihugu bisubire kugwira. Uwo mugambi rero uza waratanguye bari kuri faze y'ico bita prebase, bahasigaye yuko bija kuri faze y'amabase. Faze y'amabase rero baca baziha amakoperative n'ayandi mashirahamwe, hanyuma ayo mashirahamwe nayo agacaye abiha abenegihugu. Rero umugambi wo kubigarukira waratanguye.
Denini Bigira asaba barimo kwitegurira neza impeshi kandi biteho gusumba imbuto zera kare hamwe n'ibitegwa mbumbarugo. Igitega Fidelson Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Muri Usanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Ijwi rya Amerika dutandukire ayavugwa mu makambi impunzi z'Abarundi ziba hanze y'inkambi yo mu Rusenda mu muhana wahitwa Kenya ni mu ntara ya Kivu y'Amajepfo zurugarijwe n'ibibazo birimwo ivyo kubura ubushobozi bwo kwivuza no kwishurira amashure abana babo. Ivyinshi ku ino nkuru n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo akoreje Ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Imijyango igera kuri 300 y'impunzi z'Abarundi zo mu mwaka w'1972 1993 2015 zituye mu birometero 8 n'inkambi yo mu Rusenda mu mwana wa Kenya ho muri sekiteri ya Tanganyika zigaragaza yuko zihangayikishijwe n'ubuzima bubi zibayemo. Ibi zikaba zabigaragaje ubwo Radio Ijwi rya Amerika yageragaho zituye Kenya aho zitunzwe n'imirimo yo guhinga, kuroba ndetse no gusarura ibigazi biba biri mu mashyamba y'abakongomani. Twashatse kumenya bimwe mu bibazo byugaririza impunzi maze twegera Muzee Misago Shadrack na Mukecuru Rwabona Imana Genereve. Impunzi z'Abarundi zituye Kenya
aho tubayeho nabi, tubayeho uko nyene nacyo dufise twikorako, kandi ivyo tujya ndugira ngo dufungura dutevye tujya rimwe ku munsi nitwikwizize. None twasaba yuko mwogira bo dufasa nk'akantu natwe nyene tuveyo tujye nkini ku munsi tujye kane ku munsi tujye gatatu. Ivyo bintu twasaba tutakoreye abo babeme ntituje taraho twirwana umukanda munsi. Abana nabo tugiye kuba tugize tugire ngo tubagiye gusoma bakabaka nk'ayo mahera harahantanga ibihumbi bitanu ku munsi ari byo nkoreye ku minsi itatu canke ku musambu. Nkabona yo kurihira uyo mwana. Ivyo bintu bari bakwiye kudufasiriza abo bana natwe tubona abana bacu nyene natwe botera imbere.
Nta bintu birengeye dufise dukora ngaha, turarima tukakorera abakongomani bamwe imyumbati ahandi tukabakorera ku mafaranga, hanyuma tukabona kuza gusuma. Twari twasavye HR kugira ngo yuko iyo tugirira imigambi kugira ngo tuvugwe ku bundu, ariko HR yari yavyemeye. Hanyuma tumaze kuvugwa twavuwe nk'iyinga rimwe gusha, hanyuma ku mahopitali baca baranga ngo ntibisoboka ngo mbaga mutanga amafaranga. N'ubu tuvugwa ku mafaranga mbaga turongera amafaranga abariho tuvugwa.
Emmanuel Ntakirutimana umunyamabanga wa komite y'impunzi zibanze inkambi yo mu Rusenda yabwiye Ijwi rya Amerika ko intandaro y'ubuzima bubi babayemo ari uko batewe umugongo na HCR ndetse namwe mu mashyirahamwe afasha abakongomani batuye Kenya.
Turi mu nzu z'irindwi na kabiri isenda na gatatu n'impunzi z'ibihumbi 215. Ahubwo ubuzima bwacu tubona buhanzwe n'ingorane nyinshi kubera twebwe dukumiwe n'amashyirahamwe yose yagateka kajina munu na ase ere kujo byose byo babiziye bitegerezwe munzi twebwe badukumira bakatwita twe turi bakera tumaze imyaka minsi nitwofaswa nk'abandi mu buryo naho hoba haziye ibindi bifashya nk'abakongomani nabe ne bakadukumira bakatsaba batwita ko turi munzi hariho isirahamwe rya ADRA jigeze kuza guhana amazu zubakira abakongomani kwebwe zaranse kandi bazi ko tubana n'abakongomani kandi ko tubanye imyaka myinshi
si bibazo byonyine byo kubura ubushobozi bwo kwifuza no kwishurira abana byugarijeje impunzi ahubwo zifite n'ikibazo cyo kubura amazi zikaba zijya zikora urugendo rw'iminota 50 kugira ngo zigere ku mugezi uri isanza no ku kiyaga cya Tanganyika kuko bisobanurwa na Kizimana Jimmy
ikidumo n'amafaranga 300 usuri hogana kuvomera amazi umudariste nturonka ayo mazi wara imvura iguye ntabantu baronka n'agasaga gatonya kini kumanga cyane cyane Mazarago.
No singa mwinka barundi baba kugira umuntu ubushobozi bwo kujya kugura amazi bigenda guta
ko manzu torisi kugende kurima uruhonderane ni miso ronka amafaranga yuri ho mudarista agenda kupomera amazi. Uta waruta gizuko wewe nyene wigore utore muza maguru gende kuva amazi ku muto. Ibikoko biriyo ingona kandi ubuza amatsari abantu kira munsi. Nizibuze karibura abantu 10 n'abandi bamaze kuribwa n'ingono.
Tumenyeshe yuko n'impunzi z'abarundi zituye ubuvira, Iremera, Swima, Kabondozi na Kaboke zihura n'ibazo byo kwishurira abana amashuri ndetse n'ibyo kwivuza. Vedaste Ngabo kubwirwa ijya America, Kenya ho muri territoire Fizi.
Urakoze Vedaste Ngabo mu ikambi impunzi naho inakivari muri Uganda ugwaruka rw'abarundi bahahungiye barijukiye gutsimbataza umuco na karanga by'uBurundi. Ahanini bakabicisha mu ngoma n'imvino biranabafasha rero kugira ngo bashobore gukeburana mu ngeso mbi zari zatanguye kwibonekeza muri iyo kambi mu migwi yabo ubwo rwaruka rukaba rumaze kuronka urwaruka rw'impunzi nk'aba ariko rw'impunzi rushobora kwerekana ibyo baje bavanye mu Burundi izinshi ku ino nkuru na Leonce Niyongabo
tumaze gushika hano twiyumvira ikintu cyo subira kwegeraniriza abana b'igihugu hamwe kugira ngo ntidabe tuce dushwiragira ntidute n'umuco n'akaranga z'abasokuru byarangiye igihugu cyacu
ubu n'umwe mu rwaruka rurongoye abandi mu mugihugu rwaruka rw'abarundi bari mu kambi na kivari muri Uganda bagiye hamwe kugira ngo babandane kubiba akaranga ku Burundi mu Burundi rwaruka bari mu mugwi bise Samurai Club bahisemo kubicisha zigaherekezwa intambo z'abigeme umwe mu biyumviri wa mugambi ni umufasoni avuga ko baravye ibyo gwaruka gwa ariko gwadukana byari biteye isoni bahitamo kubagarukira
kugira ngo twiyumvire kugira iyi migwi habaye kwiyumvira turavye ugwaruka gwacu ngena gwahunga ugahunga mu buryo butoroshe amakubera ibyo wabagwabone cyangwa gwashiyemo rushitse ngaho ugasanga abahungu bagiye nko mu byo kunywa ubuvera kuko amashuri baba bahagaritse n'abakobwa ndetse kuko bavuze utuvuta cyangwa tunaturiya ugasanga batangwe kugira izindi ngeso hacavuga icyumviro cyiza cyo kwiyumvira yuko twobashyira hamwe kugira ngo tubanze tubibagize gatoyi biciye mu muco ibyo byiyumvira byabo barimwo kugira ngo bazogure kazoza kuko inyuma y'ubu buzima tuzosubira mu gihugu mu gato tuzosubira rero uko ubwo rwaruka rwo rukira ubuzima
aho mugejeje ubu mubona hashimishije
yego turashima cyane intambwe tugeze ko kuko kubisanzwe tugira gatatu mundwe no kuvuga turategura kuwa kabiri turategura kuwa kane no kuwa mungu bisigura ngo iyo umwana atashe mu rugo nta byabinda subiramwo cyo kwiyumvira kuja kunywa inzoga canke iki asubira kuma yiyumvira gusubira mu byo twize bishasha bigatuma ibyo bindi bimusamaza bigabanuka
muri uyu mugu rero barakiramo n'abanyarwanda abigeme nk'abahungu aba bigeme baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko baronsa akabyo keza ko kumenya imico y'ahandi
yemvire kuza no kubera ko mbona ari byiza kandi binjimisha
bona hari icyo birafungura kuva utanguye kuza muri krebe
kirahari harimo ubumenyi n'ibindi byinshi nyine yakugeza kumenya nyine gutamba kubwo gutamba imbyino z'ishuri z'ikirundi
umunyarwanda kazi uyu umurisho w'ingoma y'u Burundi rako
enda ukunda cyane
iki cyatumye wiyumvira kuza
njye cyatumye niyumvira kuza mu hano nuko ari umuco w'abarundi kugira ngo mbashe kumenya imico myinshi kandi kindi cyakabiri biranyokipa cyane bigatuma najya mu zindi ngeso mbi kandi hari byinshi maze gukuramo baramfasha cyane
harimo rero n'abakongomani nk'uyu mukongomani arashima kuba yarashoboye guhabwa akanya ko kurunga ubumenyi ageze kuvuza ingoma
mimi mukongomani hakika hii kazi ambayo
jewe mba mukongomani ntabwo sinarinzi kwibi bibaho natanguye kubona mbatamba mu minsi mikuru nanjye ndabyoherwa nca ndabasaba ko bunyemerera nkajyamo kubera rero uko ndabikunda bamaze kunyemerera sinatabye kubimenya ubu ndabikunda cyane ni ukuri ndanezerwa kuri ubu bumenyi naronse biciye ku Barundi jyewe naciye muri byinshi mu Kongo kubera ibi rero birantuma ndabyibagira ibyo byose naciye n'iwacu muri Kongo
faida kweli kitu kama hiki kwa sababu ni mambo mengi nilipitia hapo Kongo
uyu mufasoni ari mu batanguje uyu mugambi ati mukambi bose dufise icyo dusangiye
ngahanye twese turi munzi turafise ikintu kimwe duhurira ko bita ubuhungu turi munzi twese ni ukuvuga yuko iyo umuntu akunze uwo muco turamwigisha kugira ngo nawe yumve ko kuko no mu kibano turabana kugira yumve nyine ko nawe turi kumwe
urwaruka rero rurakenguruka ababitangiye mu gutanguza uwo mugambi ku bwabo ngo barabihebeye kugeza ubu rero uwo mugwi ugizwe n'abigeme 28 n'abahungu 35 mu migambi bafise ni nk'uwo baza baratanguye kubaka inyubakwa izobafasha mu bikorwa byabo bya misi yose baranafise n'umugambi wo korora inkoko zizobashoboza kwikemura no guteza imbere ibikorwa byabo uyu munsi bakaba bariko barategura igiteramo bazokorera mu gisagara cya Mbarara Serengeti Niyongabo inakivari muri Uganda ijwi rya Amerika
barakoze abanyamakuru bacu batandukanye bagize ico bakora kugira ngo ikiganiro cuno munsi kigende neza imbere yuko dusezerana kano karirimbo twarahuye kugira ngo tubipfurize indwi nziza
Chari gitondo chakare nichaye vianga tafuka ma namaso yanja na nirwa kurebugiza gawe nishte urinde nami we urinde umanya nirumusu mu mutima nireka tujyane Yesu tujyane asubiza ati humura humura mwana wanjye isitarare mwana kuzi
Nuko rero ngo twarahuye ni Adrien ariko aririmba kano karirimbo tukizera ko kaza kubafasha gutangura indwi nziza mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze engineer Justin ari kumwe na Innocent Kimenye muhinga bw'ivyuma bakoze ibintu ikora inka Diane Nahaze tuzosubira ejo nkaho twatanguriye mugira umunsi mwiza
Chaka kumenya ubushake bwawe Naje musanga nditabye mwami
mushikane magipa mama.